y amarillo.
Iyi ni radio ijwi ya Amerika. Ijwi ya Amerika rirabandanya kubashikiriza ibiganiro byayo mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Mwaramutse nshutse no mu bagenzi mwese muduteze amatwi kuri uno munsi wa kabiri itariki zitatu z'ukwezi kwa kane umwaka w'2018 muri studio i Washington DC muri kumwe na Oriane Tangishaka hataramije ibiganiro byo kuri nusaha. Ndabahaye ikaze mwese.
Tugiye kubaho nk'abanyagihugu nyine mu bandi nk'uko byari bisanzwe.
Uwo ni umwe mu bayoboke b'ukwemera gushingiye ku kwerekwa k'umwigeme Zebia baruka gutahuka bava mu Rwanda. Iyo nkuru hamwe n'iyerekeye grenade yatewe mu kabare mu ntara ya Gitega yahitanye abantu babiri hamwe n'izivugwa hirya no hino ku isi twazibateguriye. Tubahaye ikaze mwese. Reka ariko dutangurire ku makuru avugwa hirya no hino ku isi mwayateguriwe na mugenzi wacu Aloise Bigirimana. Amahoro neza Aloise.
Amahoro Oriane. Reka tuyahere kuri iyi nkuru ya Zebia aho igipolisi cy'u Burundi gitangaza ko cyakiriye abandi bayoboke b'umwigeme Zebia Ngendakumana bavuye mu gihugu cy'u Rwanda bagaca bashikana ku gitigiri cy'2,504 batahutse mu Burundi kuva ku munsi wa hirya y'ejo. Winnie Mandela, umutambukanyi wahoze ari perezida wa Afurika y'Epfo, nyakwigendera Nelson Mandela yaritabye umuremyi ejo ku munsi wa mbere. Madame Winnie Mandela yari afise imyaka 81 y'amavuko, akaba yitavye Imana aho yari arwariye mu bitaro by'i Johannesburg muri Afrika y'Epfo. Iyo nkuru yatangajwe n'umuvugizi wiwe. Madame Winnie Mandela yari amaze ikiringo cy'umwaka umwe akiswe n'amagara. Umuvugizi wiwe akavuga ko yitavye Imana ku mutaga w'ejo ku munsi wa mbere akikujwe n'umuryango wiwe. Igisirikare cya Leta Zunze Ubumwe za Amerika gitangaza ko cyagavye igitero cy'indege muri Somalia gihitana abarwanyi batanu ba Al-Shabab cyongera gisambura n'imodoka yabo. Itangazo ryasohowe n'inteko za Amerika ku mugabane wa Afrika ejo ku munsi wa mbere rivuga ko icyo gitero cyabereye hafi y'igisagara cya El Bur mu ntara ya Galmudug. Al-Shabab wo wavuze ko abasivile aribo bishwe muri icyo gitero harimwo umwanditsi yari afise impano yo kwivuga amazina Yusuf Degey. Abategetsi ba Leta ya Somalia bavuze ko uwo Yusuf Degey yakoreshejwe kwivuga amazina mu guhamagarira abanyagihugu kwiyungana Al-Shabab. Kibaye igitero kigira ndwi gikozwe n'abasirikare ba Leta z'Ubumwe za Amerika muri Somalia gushika aho uyu mwaka ugeze ubu. Bavuga ko muri rusangi abarwanyi ba Al-Shabab 22 bamaze gusiga ubuzima muri ivyo bitero. Inyuma yaho ku munsi wa mbere Israel kitangarije ko cyagiranye amasezerano na ONU ko kitazokwirukana abimukira b'Abanyafrika. Ico gihugu nyene carisubiye ko ku mugoro wa wejo kuwa mbere nyene ko gihagaritse ayo masezerano. Ayo masezerano yavuga ko abimukira barenga 16,600 bamuka muri Sudani na Eritrea baba muri Israeli bazohabwa ubuhungiro mu bihugu vya Buraya. Israeli yari yemeye kandi nayo ko izosigarana igitigiri nk'ico nyene ku butaka bwacu. Umushikiranganji wa mbere wa Israeli Benjamin Netanyahu yanditse ku rubuga rwiwe rwa Facebook ejo ati mpisemo guhagarika aya masezerano kugira nihe umwanya wo gusubira kwiyumvira ku biyagize. Yavuze kandi ko yumvirije amakenga ya bamwe mu banyagihugu baba mu gisagara cya Tel Aviv ahaba benshi muri abo bimukira. Bamwe muri abo banyagihugu baranse kwemera ko abimukira b'Abanyafrika bamuka muri Sudani na Eritrea baguma mu gihugu cya Israeli. Mu kwezi kwa kabiri niho Israeli yasohora itegeko ryo kwirukana abimukira b'abagabo 20,000 ibaha ikiringo cy'amezi 2 cyo kuba batahutse mu bihugu byabo ataraho bakazofungirwa muri icyo gihugu cya Israeli. Prezida wa Misiri Abdul Fattah el-Sisi yongeye gutorwa ikindi kiringo cha kabiri cy'imyaka ine inyuma yo gutsinda n'amajwi 97 kwijana mu matora yo mu ndwi iheze nk'uko ibiharuro byayavuyemo byemeza. Prezida Donald Trump wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika yaramukeje amutelefonye ejo ku munsi wa mbere kandi uko ari babiri abategetsi bemeranije ko bagiye gukomeza imigenderanire hagati y'ibihugu byabo barongoye. Naho Sisi yatsinze urukombo amazi abatavuga rumwe n'ubutegetsi bwiwe bamuhagiriza ko hari amajwi arenga umuriyoni yoba yatowe n'abantu batari ku ntonde z'abanditswe gutora. Abanyepolitike batavuga rumwe na leta yiwe bari basabye kwa ayo matora yohagarikwa inyuma yaho bamwe muri bo bavuye muri iryo higanwa abandi bagahagarikwa. Naye muri Pakistan abantu bitwaje ibirwanisho barishe abantu bane bo mu nkewa z'abakristo muri ico gihugu mu bumanuko bushira uburengero mu gitero cemanzwe n'umuhari w'iterabwoba wa leta ya Kiisilamu. Igipolisi cha Pakistan cyatangaje ko bafuye bari ku kaduga k'amapine atatu ku munsi wa mbere jo munyumaza babona abantu bari ku pikipiki bahagaze imbere yabo baca babadukamwo n'amasase. Ico gitero cabereye mu mihana igwiriyemwo abakristo mu gisagara cha Quetta umurwa mukuru w'intara ya Baluchistani.
Urakoze Aloise ku makuru avugwa hirya no hino ku isi udushikirije. Bunaho n'umwanya w'amakuru yo mu karere k'ibiyaga binini. Mu Burundi intwaro n'igipolisi mu ntara ya Kayanza bariteguriye guhangana n'abayoboke ba Zebia bohirahira bugasubira gusengera mu kibanza cya Businge. Ibyo byashikirijwe kuri uyu wa mbere n'abarongoye inzego aho bariko barakira abaturuka muri iyo ntara bakuye mu Kirundo bava mu gihugu cy'u Rwanda. Uwaserukiye abayoboke ba Zebia yemeye ko bagiye gukurikiza amategeko ya Ekleziya Katolika n'igihugu cy'u Burundi. Mugenzi wacu Jean Bosco ndarurinze aratubwira ibindi kuri inkuru.
Ubwindwa rwo bwa nyuma leta y'Uburundi cyakibanza aracugaye uzocegera adakomereka ntavuge yuko atabimenyeshejwe.
Inshyo indwi zose burabatari b'intara ya Kayanza Anisette Ndayizeye yasubiyemo iryo jambo rigabisha abazokwihenda bagasubira gusengera mu kibanza cy'Ubusinde kiri muri komine ya Gahombo. Iryo jambo rigabisha ryatumberezwa ku bayobatiye b'inyigisho z'umwigemeze byagenda ku Mana bo mu makomine ane ntara ya Kayanza bagira ku 276 murabo abarengijana baturuka muri komine ya Gahombo isanzwe ibarizwa mu umutumba wa Businde. Si kubusabura matari w'intara ya Kayanza yagabisha cyane kuko uwo mutumba ari wabaye imbarutso y'amatati hagati ya leta y'u Burundi n'abayoboke ba Zebia ngenda ku Mana. Ariko imbere yo kubagabisha buramatari yabanje kubibutsa ko gusenga bigengwa n'amategeko.
Muremera neza yuko leta y'u Burundi hari amategeko agenga amadini ningene abantu basenga mu gihugu muravemera. Muremera neza yuko atamurundi n'umwe arekuye gusengera ahatemewe n'amategeko. Ntimwishuye bivuga yuko nubwo mwagarutse muje gusubira kugarukana ka kajagari kari gahitse, sibyo? None nibyo mugarukanye? Twebwe turabakiriye nk'abavukanye kandi kureme kuzoafasha ibikenewe byose bishoboka byose mu gihe cyose muzamwemeye gukurikiza amategeko abajeje intwaro bababwira n'abajeje umutekano.
Muri uko gukurikiza amategeko uramutswa intara ya Kayanza yabari kuriye gusengera imuhira.
Mwema mwavuze ko muri abakatolika muremerewe gukurikiza gukora ibikorwa byose byo gusenga mu gihe Ekleziya ya Katolika ariyo ibabwiye uko mubikora. Atari uko nobahanura yuko umwe wese yose ashinga umusaraba iwe muri saba cyangwa ahandi mugabo iwe we n'umugabo wiwe cyangwa n'umugore wiwe n'abana biwe mugasenga iyo Mana kuko noneho na jenomu katolika bavuga yuko atazoja mu ijuru dini atazoja mu ijuru umuntu sabyo none we no aza gusenga gasengera muhiri wawe nta uzogukoma mu gihe udahunganije umutekano w'abanye
umukuru w'igipolisi mu ntara ya Kayanza yabakuriye inkoni kugishitsi ko yiteguriye guhangana nabo mu gihe borenga kuvyura matari yabasavye
ikibazo cy'ubusinde ubutwara cyifashe n'iki wacu kirimo abajeje umutekano ni kambi ntabwo twifuza guterana amabuye nkuko byabaye mu myaka iheze turaza ko tuvukana turi bamwe bose rimwe twese turabarunda ntihagire umuntu azazanye agatumatari ko kuyumvira gukora ibihitire muri iyi myaka iheze twebwe n'ukuri turabakunda kandi mwe murabizi niyo mpamvu twabakiriye uko mubibona ariko uzokwiyanka akumva atikunze akaza gusukana n'inzego z'umutekano twariteguye bikwiye bisumbirije ndetse uko mwari mubizi mu myaka iheze
uwabaserukiye aho bashyikiye ku kibuga cy'umupira w'amaguru cya Gatwaro yemeye ko bagiye gukurikiza amategeko y'igihugu
tugiye kubaho nk'abanyagihugu nyine mu bandi nk'uko byari bisanzwe abatujejwe mwavuze ko muzotuba hafi muzodukurikirana hanyuma muturabe tutabagoye namwe mutatugoye hanyuma ibisigaye muzoza muratubwira mwatubwire ko muzoza muraturemesha
ku izina ryawe yaserukiye yanemeye ko bagiye kugamburukira amategeko y'indongozi z'ishengero ekereziya y'abayoboka
muramatari yabivuze aravuga yuko twemera ekereziya turavuga ati turayemera hanyuma aravuga ati muremera umusubirizi wa Petero turavuga yuko tumwemera kandi koko turamwemera hanyuma twebwe ikatumye dusenga ukwacu byaribonekegwa by'umubyeyi Bikira Mariya je nizere yuko uwo bizonanira kujya gusengera muri ekereziya bamuhaye umuco azokwimenya atayirinze kugorana nk'uko babivuze
intara ya Kayanza yakiriye abayoboke ba Zeviya Ngendakumana batahukanwe mu Burundi bavuye mu gihugu cy'u Rwanda kuri uyu w'Imana bari mu baciye ku mupaka wa Gasenyinemba mu ntara ya Kirundo bagera ku 1064 iyo ntara ikaba yiteze ko ishobora kwakira umwanya n'umwanya abandi ku mupaka wa Kanyaru yo hasi muri komine ya Busega y'intara ya Ngozi mu Kayanza mu buraruko bw'u Burundi Jean Bosco Ndarurinze Ijwi rya Amerika
Iwanyu mu ntara Iwanyu mu ntara
Ni ikiganiro kibashikiriza amakuru avugwa hanini mu ntara no mu makambi y'impunzi z'Abarundi ari muri Tanzania, mu Rwanda, muri Uganda no muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo
Iwanyu mu ntara
Na Kajo Ijwi rya Amerika riho umunyagihugu ahaherereye ku Gatumba mu ikambi kugira yagira abantu uko abayeho mu buzima bwiwe bwa minsi yose
Iwanyu mu ntara ni cyanyu
Tuyagire mwisanzuye ku Ijwi rya Amerika ni kuva ku wa mbere gushika ku wa gatanu kuviza inzwi gushikiza inzwi n'igice z'umutaga
Iwanyu mu ntara Iwanyu mu ntara Iwanyu mu ntara
tuve mu Burundi tuje mu Rwanda abanyagihugu bafungiye amashengero yabo barasaba leta kongera kuyugurura kugira babashe gusenga ibyo badakwije bakagenda barabirondera buhoro buhoro abavuganye n'Ijwi rya Amerika bo mu murenge wa Rweru mu karere ka Bugesera bemeza ko ubu batakizi indwi kuko iminsi yose isigaye isa inkuru ya mugenzi wacu Asumta Kaboyi
turi mu murenge wa Rweru mu karere ka Bugesera ni ku munsi wa Pasika aho abakristo benshi bizihiza umunsi mukuru w'izuka rya Yesu Kristo ni umunsi abemera Kristo cyangwa Kristo baha agaciro ariko abakristo mu itorero rya DPR nasanze mu murenge wa Rweru bari mu murima w'imyumbati barimo guhinga n'agahinda kenshi bati twabuze aho twerekeza badufungiye insengero
ko gye ndu umukristo ndu umukecuru Imana yagirira ubuntu nsengera muri ADEPR
ubu ngubu kuri Pasika usanze mu murima murumva ni ikibazo gikomeye
ni ikibazo gikomeye rwose kandi turanababaye ko twabaga twuzuye umwuka wera turi kuririmba uruhimbi rwahimbaye mbese igicaniro cyamaze gushyuha tukumva ko umudugudu wacu tuje ariko ubu twarihebye kuba twaje mu mirima nuko twabuze ikindi kintu twakora kuko iyo turi ku rusengero tuba twumva dutuje kandi twuzuye umunezero
ikibazo gikomeye kusenga twatwa bari badufungiye nyine bituma tusa nakaga kuko pasika ni pasika ubu twahoraga kuri pasika twavuga ku rusengero kwaho twabonye nkaho gashira tukakihangana tukashimira imana kuko tubuye gusenga none ubu ngubu dufite ibibazo byinshi nuko tutagiye kusenga gusenga rwose turanze ibyumwe bitatu aho badufungiye rwose kuko ukumva iyo udasiye gusimira imana ntaho waburi
aba baturage basaba leta ko yadohora bagafungurirwa insengero zabo ibyo basabwa bakazagenda babyuzuza buhoro buhoro
none ubwo ngubwo basanze tutarabikora na parikingi tutarayubaka tutararangiza no gutera kanyansi kugira ngo imbuga itohe badufungiraho ibyumweru bibiri turababaye ahubwo twasabaga ni ukuri tugende tubikora buhoro buhoro ariko batubabare badukingurira insengero dusenga
ukumva iyo udasiye gusimira imana ntaho waburi
nk'ubu twarapfapfanye ubu ngubu mbese tumeze nk'abantu b'imburamukoro ahubwo tugize imana ikadufasha badukingurira tugakora ibyo turimo ariko natwe dusenga tugakomeza tukabona ubugingo ku Mana nibwo tuba duharanira
ingaruka no kuva nyine umuntu ajya gusigurya mu yindi mirimo kandi ugomba kwegera Imana ubona ku cyumweru ntabwo ugomba kujya mu kandi kazi utagiye gusenga
ubu umaze kwibagirwa icyumweru
rwose tumaze kukibagirwa ubu nk'ubu mu minsi y'icyumweru ntitukiyubahiriza mu minsi y'akazi ntitukiyubahiriza byose byabaye kimwe bitewe uko twabaye imburamukoro rwose icyo dusaba niba dufungurira insengero abantu bose tukomeze tugarukire Yesu kandi ibigeretse kuri ibyo n'ukuri umukuru w'igihugu nta kintu tutamusaba ngo atwemerere n'ukuri nadukorera ubwo bushobozi adukorera ubwo buvugizi natwe tuzaguma tumufatira igiburyo
kugeza ubu insengero zisaga 600 zamaze gufungwa mu gihugu cyose ndetse banyirazo batangira gutunganya ibyo basabwa ngo babashe kongera gukomorerwa gusa bafungiwe bakunze kumvikana basaba inzego z'ubuyobozi ko bazabaduhurira bakagenda banoza buhoro buhoro ariko bakaba batangiye gusenga igikorwa cyo gufunga insengero zitujuje ibisabwa kirimo cyane ubuyobozi bw'inzego z'ibanze ubwo yasozaga amahugurwa y'abayobozi b'inzego z'ibanze mu cyumweru gishize Minisitiri Francis Kaboneka ibyo yabwiye abo bayobozi bigaragaza ko nta duhura rihari ku bantu bose bafite insengero zitaruzuza ibisabwa
hari igikorwa kimaze iminsi cyo gukora inspection mu nsengero hari ababikoze neza dushimira hari abo mwasabye kugira ibyo buzuza bakora niba mubona babyujuje ibyo mwari mwabasabye hari checklist ihari mwagendeyeho abatayifite turayibaha irahari haba mu cyaro no mu mujyi ariko hari aho turimo tubona ikibazo cyaho mwafungiye bamwe kandi ugasanga hari abandi bagikora nabo bari mu cyiciro kimwe cy'aba abandi hari ibyo bahuriye so njya dukuremo amarangamutima tubo object abatujurira ibyangombwa ubwo nta kundi twabigenze we are sorry for that
hari bimwe biri mu mabwiriza insengero zigomba kuba zujuje bigaragara ko bitazorohera abaturage cyane cyane nk'ahasabwa ko urusengero rugomba kuba rukorera ahantu hangana na kimwe cya kabiri cya hektari ibintu bigaragara nk'ibitazakunda kuko insengero nyinshi zigiye zubakwa ku butaka butoya Asunta Kaboyi Ijwi rya Amerika I Kigali
Chuti z'Ijwi rya Amerika uretse kuri FM musanzwe mutwumviraho mushobora kudukurikira no ku mirongo migufi bita short waves kuri metero 25 ni ukuvuga kuri kilohertz 11,835 buri munsi ni kuva ku wa mbere kugera ku wa gatanu kuva saa 2:30 kugera saa 3 no kuva saa 3:30 kugera saa 4 ku mugoroba kuwa gatandatu ni kuva saa 12 kugera saa 12:30 ku mugoroba Ijwi rya Amerika kuri metero 25 kilohertz 11,835
tuve mu Rwanda tugaruke mu Burundi abantu babiri nibo bishwe na grenade abandi barakomereka aho yategwa mu kabare ku mutumba rugari gitamo muri komine n'intara ya Gitega mu gipolisi bamenyesha ko abantu babiri muri bane bakekwa bamaze gufatwa ku mvuzo z'amatohoza mugenzi wacu Fidel Antoine Sabimana aratubwira ibindi kuri iyi nkuru
nkuko bimenyeshwa n'umukuru w'umutumba wa rugari gitamo hari giye cy'isazi 2 n'inusu mu ijoro rya pasika ayo grenade yategwa mu kabare kwitwa niyunge ko remenejive bataziraga gafyiri cizago dance n'umukuru w'umutumba wa rugari gitamo ari nawo umutumba uri kagasoko kaceru ahara kabare katewemo grenade
ego ukuntu cyagenze muraze je ko hari kumunsi mukuru wa pasika abantu bari bateraniye ngo kabare bari ko barasorora nacane cane gwarugwaruka kwabaje ne babahungu hanyuma rero hadutse umuntu nyene abateramo grenade abo bantu bamwe barakomeretse twasanze hakomeretse abantu 9 na babiri bitavye imana abamerewe nabi barashika 4 bandi babandi 4 nabo bariko baratembera bace barikora ntibari kwa muganga hari habari kwa muganga kandi nuko nta makime tuzi ibyo bazeravuye ku byo bintu kuko nuko uri muno kuri no mutumba hari abagahengwe twari twari nyine twari torewe merewe neza ibyo bintu ntibyari byiherutse byaruka kera cyane
kuno mukenyezi ari mu hari bateramiye muri aho kabari aratubwira uko byagenze
cyane maze kuba turi ngaho nyene duterambye hamwe n'abandi banyagihugu batuvuye ku isengero turaza tumaze kuza turaturamakanye n'abagenzi badusanga abantu banezerewe tugiye mu kigo twishaka kanya gatoyi nta nico twariko turafata twebwe twumva iyo grenade yaturitse bamwe ashabiruka abaja mu kigo jewe rero nshansiruka hari avuntuze mu mwango haryaye ntandaza kuraba cyasanga imigandi kandi twe twayo ratujana kwa muganga wowe yaciye acikana kamushanye ku ibuye yacikana cyo twe twakoze gusa twayoye abo nyene batwaye mu bitaro tubajana ku ivuriro kubera iri hafi reka twe batubwira yuko gusa hariho umuhungu yavuze yuko yaba yabonye caci bikeke kiva amaja ngahaye hagere hafi yibare hagere mu bitoki
n'umusore nawe yari koyotse inyama muri aho kabari nyene avuga ko bibabaje kubona umuntu atera grenade mu bantu benshi kuri ubu ariko ahiga umuntu umwe
Mba ene zinkozi zikibi arondera umuntu umwe naha mba muri jana. Ke twubise nyene iyo grenade turika. Irasanzwe ndiko nkora hajye kunya majya hije. Irondera umwe naha mba muri jana akagutebera caguye ngaho. Abara kanogo kinje. Zinyeka.
Uyu mutama ati twaguye mu gahundwe ko ku mutumba twari twibaniye neza.
Twibaniye neza ganta hari nishwaje ari hajye ba. Asanzwe hari n'abapolisi baza bara batendera ngaha. Ntabwo ari hari Ese atanga cyane gose cyangwa tone bishi abwe mu gahunga nyine ne yo mu gahunga kandi ari ibintu bije nyine kitiruka kutazi yo jadi
mu gatondo kuno wa mbere habaye inama kuri uwo mutumba yahuje rero je intwaro harimo na musanere wa komine ya Gitega komiseri w'igipolisi mu ntara ya Gitega n'abanyagihugu Kizago Dance arongoye mutumba wa rugari gitamo aratubwira icapfunditswe muri iyo nama
twafundise ko tugiye kwiri gucungera umutekano dufashije n'abanyagihugu amakomite mixte asubira kore komite mixte dusezi kore nko zahora zo kora kora twari twarasinzire twari jajaye tubona ko mengo amahoro yaragaye yarabonetse Nese kwabuganye n'abanyagihugu ko tugiye gusubira kugira amakomite y'umutekano kwiyasubira harira.
Mu gipolisi bamenyesha ko abantu babiri muri bane bikekwa bamaze gufatwa ku mvuzo z'amatoto. Kucera muri komine ntara ya Gitega, Fidele Antoine Nsabimana, ijwi rya Amerika.
Urakoze Fidele kuri iyo nkuru. Winnie Mandela umutambukanyi w'uwahoze ari perezida wa Afrika y'Epfo nyakwigendera Nelson Mandela yarayitavye Imana. Madame Winnie yari afise imyaka 81 akaba yitavye umuremyi aho yaragwariye mu bitaro i Johannesburg muri Afrika y'Epfo iyo nkuru yatangajwe n'umuvugizi wiwe ejo ku munsi wa mbere Victor Dlamini yashikirije itangazo ati ni no mubabaro mwinshi tumanyishije yuko Madame Winnie Madizikila Mandela yitavye umuremyi mu bitaro by'i Milk Park i Johannesburg kuri uyu wa mbere itariki 2 z'ukwezi kwa 4 Mugenzi wacu Fidel Niyongabo yaganiriye na Zeno Nimubona umuhinga mu vya politika atangura avuga ico urufu rwa Winnie Mandela ruvuze muri rusange tumutega matwi
Burya uyu mufasoni yikebanuye uyu mufasoni ahambije abafasoni bakoze neza bagashigikira abanega babo kugira ngo abo banega babo babe abatabazi Mandela abo bafasoni baba ari abantu b'inzira mugayo abo bafasoni baba ari babandi bafasha urugo igihugu n'ibihugu n'isi kugira ngo bive mu ngorane birimo nibyo yakoze uwo mwana w'abantu ahambije abasekuru bacu uwo niwe yashigikiye uwakuye Afrika y'Epfo mu kaga wakuye Uburundi munjane uyo o yatabaye Afrika y'Epfo ubakabari kirangiranwa kwisi nuko inyuma yiwe hari umuke mukenyezi nawe w'igitangaza. Burya nta wikora uwo muvyeyi atashe araruhutsa, atashe amahoro, atashe yarakoze, yarakoze neza, ashira mu buryo ibintu kugira ngo umunega wiwe ahabure Afrika y'Epfo, ahabure isi yose. Ubu nikirangiranwa ikinjana giheze cyabonye abantu bake bangana na Mandela umunega wiwe. Abo bantu bamwe bari bakwiye ko abantu bose bagira bati baragaheza.
Wigeze kuba umutambukanyi wiwe kirangiranwa. Nelson Mandela yitabye Imana ku itariki 5 z'ukwezi kwa 12 mwaka wa 2013. Mbe mwitegereze hoba hari abandi bantu bijunja nk'iryo rya Mandela na Winnie Mandela boba bahari kugira bazobandanye urugamba batanguye muri Afrika y'Epfo muri make?
Je kubwanje simbona umuntu nka Mandela mukinjana giheze burya habaye ibihugu ni byinshi ku isi, ariko burya ukubona Mandela ingene yavyifashemo kugira ngo abohore Afrika y'Epfo, burya n'abantu bake cyane bake bashobora gukora birya Mandela yikoreye akabishikana akabitura isi gatangara. Barya abantu ntibaboneka mukinjana kizima aboneka umuntu umwe nka Mandela mu gihugu, kandi uretse no muri Afrika no ku isi niko bimeze. Murabona ubu isi nzima turi miliyari ndwi, isi nzima yabuze uyirongora angana na Mandela. Nta n'umwe ku isi ubu yashobora kubwira bati uyu ni mutabazi aje gutabara isi abanje gutabara. Mandela n'umwe mukinjana, numwe muri Afrika y'Epfo, numwe muri Afrika, numwe ku isi yose.
Urakoze yari umushingantahize none cyahinze umuhinga mpanuza jambo ku bibazo byerekeye politike, ubutunzi n'iterambere. Twari ko tuvuga ku byerekeye urupfu rwa Winnie Mandela, yigeze kuba umutambukanyi wa Nelson Mandela yabaye rurangiranwa muri Afrika y'Epfo no ku isi. Murakoze kuri iki kiganiro.
Ijwi rya Amerika rirabashikiriza ibyiyumviro ku ngingo nyinshi zitandukanye. Reka tubashikirize ijambo nyamukuru, bashikirize imigabo n'imigambi ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika.
Muri uku kwezi, Perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Donald Trump yateye umukono ku itegeko ryo mu mwaka w'2017 rizofasha kugwanya urudandazwa rw'abantu no gukingira abasinzikajwe n'ubwo bubishya. Iryo tegeko ryatewe kwigikumu ku itariki 14 z'ukwezi kwa kabiri rizorekurira icese mu buzoba bubaye ubwa mbere ubushikiranganji bujejwe umutekano mu gihugu kugwanya no gutanga inyigisho ku bijyanye n'urudandazwa rw'abantu. Iryo tegeko rifasha ubushikiranganji bujejwe umutekano mu gikorwa cyabwo kibandanya cyo gukingira ubwigenge ngendegwako no gushyira imbere iy'intahe abagurisha ikiremwa muntu. Biciye muri uwo mugambi, ubushikiranganji bujejwe umutekano mu gihugu buratanga inyigisho ku vyerekeye urudandazwa rw'abantu no gukoresha uburyo buhasanzwe mu gutuma abantu bamenya ivyerekeye urwo rudandazwa no guha abajejwe kubahiriza amategeko amakuru kubikekwa ko bagira urwo rudandazwa. Uwo mugambi urakoreshwa kandi mu kumenyereza abajejwe kubahiriza amategeko n'abandi babifisemo uruhara mu mugambi wo kongereza ibikorwa byo kumenya abagira urudandazwa rw'abantu, gukingira abageramirwa n'urwo rudandazwa no gushyira imbere y'intahe abikekwa ko bagira urwo rudandazwa. Ubushikiranganji bujejwe umutekano mu gihugu buragira amatohoza ku vyerekeye urudandazwa rw'abantu. Ubwo bushikiranganji burahagarika abagira urwo rudandazwa bukongera ugakingira abageramirwa n'urwo rudandazwa. Ubushikiranganji bujejwe umutekano mu gihugu urazi neza ko kuvuga ku vyerekeye urwo rudandazwa atari igikorwa coroshe ku basinzikazwa n'urwo rudandazwa rw'abantu hamwe no gukorana n'abajejwe kubahiriza amategeko kubera guhahamuka. Yamara ubwo bushikiranganji bubandanya kwiyemeza ku vyerekeye gufasha abasinzikajwe n'urudandazwa rw'abantu kumva ko bafise umutekano. Mu gutangaza ukwezi kwa mbere umwaka w'2018 ukwezi kwahariwe kugwanya kugira abantu abacakara no kubagurisha, Perezida wa Amerika Donald Trump yavuze ko urudandazwa rw'abantu ari icyaha kigayitse gityoza bikomeye agateka ka muntu. Yatangaje ko abantu bagera ku miliyoni 25 ku isi bageramiwe muri iki gihe n'urudandazwa rw'abantu. Avuga ko abagira urwo rudandazwa bemerera abantu ubuzima bwiza kurushiriza mu gihe atakindi babaha atari ukubagira abacakara. biciye mu mugambi w'ubushikiranganje bujere umutekano mu gihugu abanyamerika bose botegerezwa kumenya ibimenyetso vyerekeye urudandazwa rw'abantu hamwe no guhinzego zijejwe kubariza amategeko amakuru yerekeye abagira ugo rudandazwa
Ijo jari jambu jina nga marara, jawashikirizi migawe ni migambi ya leta zunzu mwe za Amerika. Ninaho doelea jivigani rona makuru kwa wateguri kumulikino gitondo, turabashimiye mwese mwaduteza matwi, na wadufashije muhinga bw'ivyuma, tubifuriza umunsi mwiza mwese mwari muri kumwe na Oriane itangisha kuri mikro i Washington DC. Murakoze.